Muruva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Naramutse neza, ni Thomas Kamire ndubasuhuza. Uyu munsi ni kwa kane itariki ya gatandatu ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2018. Muratwumvira by'umwihariko ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41 kugera saa 2. Amakuru bwa mbere amashyaka abiri yavutse nyuma ya 94 mu Rwanda agiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite.
Abavuga ko mu Rwanda hari abagore benshi mu nteko ishinga amategeko bazagira nibuka ko mu Rwanda aricyo gihugu cya mbere ku isi ifite abagore benshi bafunzwe bazira ibya politiki.
Uyu ni umunyamategeko Bernard Ntaganda, umwe mu bashinze ishyaka PS Imberakuri ryaje gucikamo ibice bibiri. Igice cyemewe n'amategeko kiyobowe na Mukabunani Christine nicyo kigiye mu nteko ishinga amategeko. Mu Burundi, umuryango w'abibumbye uritegura gutangaza amazina y'aburega ubwicanyi. Amakuru yo mu biyaga bigari ariko arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana. Aloys bwakeye.
Pake Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Nigeria batangaje ko ku munsi wa gatatu kwikiza cya korera kimaze guhitana abantu 14, abandi 14 bajyanywe mu bitaro mu ndwi iheze mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igisagara cya Maiduguri muri leta ya Borno. Benshi muri abo bafashwe hamwe n'abapfuye bari mu ikambi y'abatejejwe ingo zabo i Maiduguri, abandi mu micungararo yaho. Igisagara cya Maiduguri cyaranzwemo ubwicanyi mu mezi aheze, ari nacyo cyatumye abantu batari bake bata ingo zabo. Nyamugigima yo ku rwego rwa magnitude zitandatu murambabarira n'ibicindwi yarateye izinga rya Hokkaido mu Buyapani, ihamba amazu atari make hamwe n'abantu kuri uyu munsi wa kane. Abantu bashika ku 125 bakomeretse, abandi 20 ntibaramenya irengero ryabo nk'uko byashyikirijwe n'ikigo cy'Ubuyapani gikurikirana iby'imiti gito y'isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yavuze ko abasirikare bashika ku 25,000 barungitswe muri iryo zinga rya Hokkaido gufasha kurondera no kurokora abantu batari bake. Nayakamo kamakungu gasaba Siriya hamwe n'ibihugu bicuditse ari byo Burusiya na Irani kwirinda ico cyose sa amaraso kigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu mu ntara ya Idlib kariyongereye ejo ku munsi wa gatatu. Akarere k'iyo ntara gahanura urubibe na Turukiya nico gice cya nyuma kikirimwo abarwanya ubutegetsi bwa Siriya. Abasirikare ba Siriya bariko barakikuza iyo ntara kandi ababikurikiranira hafi bavuga ko hashobora kuba urugamba rwa gisirikare rukomeye cyane. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze cyo kwa gatatu ko atawo kwemera ubwicanyi bugiye kuba muri Idlib ko mu gihe byoba amakungu hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byoshavura. Abajijwe nimba hari icyo Amerika igiye gukora cyo kubuza icyo gitero, Trump yishuye avuga ko ariko abikurikiranira hafi. Inama yawe nijejwe amahoro n'umutekano ku isi tekanye gukorana ejo ku munsi wa gatanu kuvugana kuri ico kibazo. Ariko muri ico gihe nyene abakuru b'ibihugu vya Turukiya, Burusiya na Irani nabo batekanya inama izobahuriza i Teherani muri ku murwa mukuru wa Irani. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo ku gatatu yaragendeye Eritrea, urugendo rwa mbere agize muri ico gihugu kibanyi cyo mu ihembe rya Afrika kuva mu kwezi kw'indwi aho harangiriye icuka c'intambara cyari kimaze imyaka 20 hagati y'ivyo bihugu. Urwo rugendo rw'iminsi ibiri arukoze ariko aratahuka ava mu Bushinwa mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya Afrika hamwe n'Ubushinwa mu gisagara ca Beijing. Ethiopia na Eritrea byariginye ubucuti bwari bwaratoseka ico kiringo cyose inyuma yaho Ethiopia yemereye guheba ubutaka bafuye kuva mu myaka y'1990 bamenya ko Ethiopia itekanya kongera kugurura ambasade yayo Asmara kuri uyu munsi wa kane. Indege yarivuye I Dubai yarashizwe ku ruhande akanya gato ishitse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i New York inyuma yaho habonetse amakuru avuga ingwara itamenyekanye yafashe ingenzi zari muri iyo ndege. Ibigo byo muri Leta Zunze z'Amerika bijejwe kugenzura no gukinga ibiza n'ingwara nibyo byafashe iyo ngingo yo gushyira ku ruhande iyo ndege yo muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu yari mu ingenzi 520 basuzuma kugira basuzume ijana muri bo barabe icyateye iyo ngwara. Bamwe babasanganye inkorora, abandi basanga bameneka imitwe, barababara mu mihogo, abandi bafise ubushuhe. Abategetsi bavuga ko ingenzi zitatu hamwe n'abandi indwi bakoreye iyo ndege bashyizwe mu bitaro, abandi bararekuwe babona ko bandanya urugendo rwabo mu gihe hakibandanya gutohozwa icatumye iyo ndwara iba. Nayo abategetsi muri Afghanistan bashikirije ko bombe zibiri zaturikijwe ku murwa mukuru Kabul mu gace kabamwe abayisilamu mu bwoko bw'abashite zahitanye abantu bashika kuri 200 abandi barenga 60 barakomereka. Igipolisi kivuga ko umwiyahuzi yiturikije ko bombe ya mbere, bombe ya kabiri turika mu gihe abategetsi bariko baratabara bahitanywe na bombe ya mbere. Nta muhari n'umwe uremera ko ari wo uri nyuma y'ico gitero, ariko ukekwa n'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Iyo mihana yatewe igwiriyemwo abashite mu kwezi kwa 12 yarakozwemwo ibitero bya bombe yishe abantu barenga 40 nayo mu kwezi k'8 abandi 34 barishwe ni bombe z'umwiyahuzi.
Aloise Bigirimana, urakoze inshuti zacu muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet ku rubuga radio yacu voa.com. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayatangije urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Fidel Nsabimana d'Antoine yakurikiye uyu muhango wabereye muri komini Bugendana y'intara ya Gitega.
Muri komini ya Bugendana neza na neza ku mutumba wa Bitare niyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yugururiye ikese urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Ubwo rumuri rw'amahoro rugiye kumara iminsi 9 ruzunguruka intara zo zigize igihugu cy'u Burundi. Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwamarutegurwa uko umwaka utashe kuva mu mwaka w'2006 umugambwe CNDD-FDD umaze umwaka ku butegetsi. Imbere y'uko urugendo rutangura kuri igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'urumuri rw'amahoro n'imvo n'imvano.
Twashaka kumenyesha neza yuko runo rumuri rw'amahoro twabutangije mu mwaka wa 2006 mu ntumbero yo kwereka Abarundi yuko twinjiye mu gihe cy'amahoro kandi amahoro ari gukamisha ibikorwa. Nico gituma rero dufata uri kahise kino runo rumuri rw'amahoro ubwo rukoreshwa kera mu Bugiriki mu gihe hari ingorane muri icyo gihugu cy'Ubugiriki baca bakoresheje runo rumuri rw'amahoro byatuma injyane zose zo zihagarara. Ariko twe kino gikoreho dufite amahoro twifuza yuko amahoro twakamisha ibikorwa. Nico gituma rero urumuri rw'amahoro twarutanguje kugira ngo duhamagare Abarundi bose kwitabira imigambi y'iterambere na cyane cyane ibijyanye n'ibikorwa rusange. Bisigure neza yuko kuva dutanguye runo rugendo rw'amahoro tumaze gukora byinshi cyane bimaze gushika ku ntambwe ushara Burundi kuntaye kwihi gusimataza naye kwikukira kuko mwaraze neza yuko no mucivu kuba tingu Burundi Imana kuduhaye kudutungire ariko kandi duture igihugu cyacu amaboko umutima hamwe kandi n'ubuzima.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yongera abwira abamenyeshamakuru icivugo cy'uno mwaka aho yagiriye kavuga ko uno mwaka udasanzwe kuri urwo rumuri rw'amahoro.
Twafashe icivugo nyamukuru bwa runo rugendo rw'urumuri rw'amahoro yuko ari kuzirikana igihugu cyacu. Uno munsi rero kuri gihe uno mwaka ugira 12 ugira 12 atanduka ariko twara tubikora kuko twifuza kuzirikana igihugu cyacu cavuye hehe kigeze hehe tugomba gushika hehe none ko basokuru bacu bakituraze natwe twokiraga abana bacu gute. Dushaka yuko rero kino gihe rero tuvuga tuti tuzirikana igihugu cyacu cazananye aho kigeze naho kigomba gutoshika mwana twebwe no munsi tuze ruhara kugira ngo dusanga karokeza mu bene gihugu n'abazokurikira bazafata karokeza kuri twebwe
ubu muri gwa mahoro gwacye rufata inzira aharuza guca mu ntara za Karusi na Muyinga rukaza kurara mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi biteganijwe kugo rugendo rw'u muri gwa mahoro ruzorangira inyuma y'iminsi 9 ruzunguruka mu gihugu cyose ruzorangirira mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi intara president Nkurunziza avukamo ugo rugendo rwugururijwe muri komine ya Bugendana mu gihe muri iyo komine nyene ariho hugururijwe icese isekeza ryo kwamamariza gutora yego mwihindurwa gibwirizwa shingiro riheruka guhinduka ni naho kandi iryo bwirizwa shingiro ryatangarijwe icese n'umukuru w'igihugu iyo komine ya Bugendana abenshi kaba bibaza igituma umukuru w'igihugu akunze kwikoreramo ibirori bitandukanye biranga ubuzima bw'igihugu igitega Fidel d'Antoine Nsabimana ku bwije rya Amerika
mu Rwanda bwa mbere na mbere amashyaka abiri yavutse nyuma ya 1994 ishyaka PS mbera kuri ryemewe n'amategeko riyobowe na Mukabuna ni Christine n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yabonye imyanya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije umunyamategeko Bernard Ntaganda umwe mu bashinze ishyaka PS mbera kuri ryaje gucikamo ibice bibiri uko yakiriye aya matora
ibyavuye muri aya matora y'abadepite igaragaza neza ko FPR yeretse abanyarwanda ko ari rya shyaka ishaka byose ikanga byose ngarutse rero kuri iki kibazo cya Mukabunane ndagira ngo nongere mbwire abanyarwanda ko ishyaka PS Imbirakuri ryagiye mu matora atari ishyaka PS Imbirakuri nk'uko bari iya shyaka PS Imbirakuri ni ishami rya FPR iri mu matora byumvikane rero abantu b'abarwanashyaka b'ikubitiro b'ishyaka rya PS Imbirakuri tuzi umurongo wa PS Imbirakuri aho uhagaze PS ni ishyaka ryashinzwe rishaka kwereka abanyarwanda ndetse n'isi yose imiyoborere mibi ya FPR icyakabiri dushinga ishyaka PS Imbirakuri n'uwo mudamu Mukabunane ahari twari twafashe umurongo wo kuvuga ngo tuyi shyaka ritavuga rumwe na FPR bityo ntidushobora na busa kujya mu giforumu nagira ngo nibutse abanyarwanda ko ishyaka PS Imbirakuri ariyo shyaka rya mbere ryasabye FPR kigomba guhindura itegeko nshinga maze amashyaka ajya muri forumu hakajyamo amashyaka abishaka
none se ku bwanyu muravuga ko ishyaka PS Imbirakuri ryemerewe imyanya ibiri mu nteko ishinga amategeko atari PS Imbirakuri mwe muzi ariko niryo rizwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda ari ryo rihagarariye abarwanashyaka muvuga
ntabwo ari byo abantu cyane cyane abanyamakuru ndagira ngo nicyo kintu gishimangire numvise ha abanyamakuru harimo nabo muri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika bavuga ko mu Rwanda habaye inteko ishinga amategeko irimo amashyaka ya opposition arimo PS Imbirakuri genita ishami rya FPR nariya bita rya Green Party ariya mashyaka ntabwo ari amashyaka atavuga rumwe na FPR ahubwo ni amashyaka agizwe n'abantu bishakira imyanya muri politiki ariko badashaka inyungu z'igihugu
aya matora yabaye kuva ku cyumweru ku wa mbere no ku wa kabiri mwe nk'umunyapolitiki n'umunyamategeko mwayabonye mute yabaye mu bwisanzure yabaye amatora mwavuga ko ashingiye ku mahame ya demokarasi
ntabwo rega kuva FPR yafata ubutegetsi ntabwo mu Rwanda higeze habaho amatora ndakeka ko igihe cyose FPR itazemera ko urubuga rwa politiki rufungurwa hanyuma mu matora hakajyamo amashyaka atavuga rumwe na FPR icyo gihe birumvikana ko ku ikubitiro ntabwo ushobora kuvuga ko habayeho amatora yabaye mu mucyo ibyo rero byumvikane niba FPR yarakumiriye amashyaka nyayo atavuga rumwe nayo hanyuma FPR ikemera aya mashyaka agomba kwigaragira ndavuga za PS Imbirakuri za Mukabunane na Green Party birumvikana ko mu Rwanda rwa FPR nta matora ahari ku buryo wavuga ko yabaye mu mucyo hari ikintu ushaka kongera gushimangira numvise babyina itsinzi ibyo nibyo nita itsinzi itagira ikuzo aho bavuga ngo mu Rwanda ngo inteko ishinga amategeko ngo yagiyemo ngo abagore numvise none ngo ari 60 n'abarinzwe ku ijana abo bagore se bagiyemo bate twebwe icyo dushaka si ubwinshi bw'abagore n'abagore bafitiye akamaro abanyarwanda nibutse ko tunibutse abanyarwanda ko abo bagore abo bafashe iyambe mu guhindura itegeko nshinga kugira ngo bashyireho ubwami muri repubulika mu Rwanda abo bagore rero amateka ya politiki azabibutsa ikindi kandi abavuga ko mu Rwanda hari abagore benshi mu nteko ishinga amategeko bazajya banibuka ko mu Rwanda aricyo gihugu cya mbere ku isi ifite abagore benshi bafunzwe bazira ibya politiki.
Ndabashimiye cyane Bwana Maitre Ntaganda Bernard ku bisobanuro muduhaye.
Itsinda ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukora nketi ku bwicanyi bwo mu Burundi riritegura gutangaza aboroni ikekaho ibyo byaha. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yagiranye ikiganiro na Madame Françoise Hampson, umwe mu bagize iri tsinda, amubaza ibikuru bikubiye muri iki cyegeranyo cyabo.
Et les conclusions de la commission d'enquête se sont à vrai dire.
Ibi ni cyegeranyo ahanini ubiraje ni nk'ibiri muco twasohoye mu mwaka uheze. Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengera butungane, uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko, guhohotera no gufata kiremwa muntu bunyamaswa, gufata ku nguvu abapfasoni no kwaka uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro.
La liberté d'expression, il y a quand même eu un certain changement depuis l'année dernière.
Ariko tugeranije no mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara byumvikana ko umuntu byari byoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe. Ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi mu mashamba no mu binogo rusange. Kuba rero ibiziga bitagitorwa mu mabarabara ntibisigura ko ubwicanyi ndengera butungane bwaheze.
Zominduka zose mudondaguye ko twumva taciza kirimo none kuva mu mwaka w'2017 ntacigeze gihinduka ciza.
Birababaje ariko ntacahindutse mu buryo bwo gushimagiza. Kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye, ariko ko gutekana kurasiguritse. Abanyagihugu baratewe ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga. Akarorero nako matora yo guhindura ibyirinzo ashingiro aho rwaruka rw'imbonera kure rwatera ubwoba abanyagihugu basaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego.
Dans votre rap mucegeranyo cyane mugaruka kuco mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na president Nkurunziza itume ibintu byunyuka mwo duhakarorero kazimwe muri izo mvugo.
Tout son exemple et c'est pas uniquement le président qui est
utroni twinshi kandi si president gusa twadonye ku rutoki. Hari nk'indirimbo zimbonera kure urwaruka rwegamiye umugambo uri ku butegetsi zahamagarira inzanko zimirwi imwimwe harimo abatutsi. Imvugo nk'izo abantu bataravye neza zizoshobora gucanishamwo. Ni ko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari ikibazo cha politiki atayica ubwoko, yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahari.
Mwatubwiye ko mutigeze muhabwa amahirwe yo kwishikira ku rubuga ngo mwirabire uko ibintu vyifashe. Ku bwanyu biroroshe ko umuntu yizera ibiri muri iyo raporo? Amakuru mwayaronse mu
twari
guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi, ariko leta yaratwimye amahigwe. Naho biri uko ntacyo byatubujije mu gutororokanya amakuru yizewe. Ku kibazo cyaho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye by'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi. Amakuru n'ivyemezo turabyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa butegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri. Sinase ko ari abaronswa impusha zo kugendera u Burundi, ariko abazironswa ni abataba bajanywe no kuraba uko agateka kazi na muntu vyifashe. Akarorero nkamenyesha makuru mpuzamakungu nta mushaba kironswa. Abazironswa ahanini rero ni abatacu baba bagiye kubaza, abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka ivyo yishakiye, gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye.
Igikwiye gukurikira inyuma iyi raporo yanyu
n'igihe
bizova ahanini ku gihugu. Twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza, ariko ntacyo turi buhindure. Kwibaza ko imigwi itandukanye irimwo nk'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, umuryango w'umwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko vyifashe mu Burundi. Igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko vyohinduka.
Naho mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije umushikiranganji w'u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu Martin ivyo abandi uko yakiriye ibirego bya Loni.
Yaraporo gambero ndo tangaza kuko guhera mu 2015 iyo raporo kumarimwe no rukurikirana rero gutunzira byari birimo cyane cyane bikoboneka yuko bagenda baragira icyo bitabwo gifaransa romigero fite mucuru twabonyemo ibirimo byo biratemi mukuru gicacu yo mukuru w'igihugu yashyize mu biro byiwe no mu bamufasha muhira batangiye ubwoko bwose b'intara zose tuzajya muri kahise k'igihugu cyacu kumusha no kwigisha rero amacakubiri urwango n'agasuzuguro ni bya bindi tubona yuko ari byo gusuzugura umunyafurika abantu bakoreshwa n'abazungu babarihaye. Ikindi ni raporo ishaka kwerekana yuko inzego z'umutekano cyane cyane intwazangabo zikuru ko ari byo zishyize zigenda mu nzego nkongera cy'akazi na muntu bikaba biboneka rero bitajya birafite intumbero kuko ni kugira uca intege muri izo nzego hanyuma uce n'ivutu abenegihugu hanyuma ubutegetsi busenyuke.
Iyo raporo yavuga ko ubwicanyi bubandanya gufunga abantu eka kubatoteza eka no gufata abafasoni ku nguvu kenshi na kenshi ngo bikaba byisunga imvo za politike imigambo cyangwa ibyiyumvo bya politike ibyo byo mubivuga kwi
nkundi kije rero hari abantu nabo tusa mu bwana bahinga agenda gategura raporo yo kugenda rwiza gusa yibeza kuvuga yuko ibyo bitigire byaduze kubwita bwabandanije rimwe na rimwe ari byo kibaga kimbo nyamukuru y'ibintu bitanga tanga raporo y'ibintu cyo turabye kugira n'aya masaha turavugana niko ndikuru muri rw'amahoro twari tubanye n'umukuru w'igihugu yaho indongozi z'igihugu abenegihugu aho ariko baratamba bagataha ikintu gikorwa ibindi bagiye kurangura icyo gihugu kiro kirarangura ibikorwa by'iterambere aho umukuru w'igihugu agendamo n'abenegihugu n'abandi n'ibindi igihugu twari tuvuga yuko ati akazira muntu ariko karahungabana ko ari mu bwicanyi ko abagore ariko barafatwa ku ngufu navuze yuko uri tuvuga yuko twari tuba turi paradizo hariho utunatuga tugenda turaba mugabo n'icyo bishyira ku jenerali kanaka n'umushyiranganzi kanaka avuga nsa no kumwe bw'umukuru w'igihugu.
Muravuga ko iyo raporo itagira ishingiro ikintu mwebwe mwibaza co bagituma izo raporo ziguma zisohoka zivuga ubwicanyi buri mu Burundi n'ikihe ku bwanyu ikintu co bagituma abahinga babinonose batanga raporo mwebwe muvuga ko atariyo n'iki
muri kino gihe ibyaho gato y'akazi na muntu nibisiye binakoresha kugira basigira amaleta birakwagiriza yuko wewe uri kamuhe mukuhungabanya gato y'akazi na muntu hanyuma bikabandanya kirungika y'inteko biro byatakuwa amazi hanyuma atabo bagabo nabo bakiriza umwe mu bafate kuko bidahuye n'inyungu z'abatwati ni kimwe ni byananiranye 2015 ushaka gukoresha biciye mu by'agati y'akazi na muntu kugira gishyikwe ariko naho rero abarundi baravuze bati twirirwa ati akazi na muntu ntibukireke tubirabe kuko igihe twari mu magoba n'amarusha atagira uko angana hari ibyo bicekeke byagiye birafatwa nta maraporo nk'ayo yabaye igihe haba 2022 yaba 2018 cyenda na gatatu ibyo twabibonye mbega ubu hari abakuru umukuru w'igihugu yatowe mbega ubu yaho abajyagihugu abashikiranganji bagenda kubaka amashuri bakagenda gukora ibikorwa mbega ubu babura amatari bahamagaye kuza kubaka kuza kwegera abanyagihugu niho hageze yuko amaraporo y'agasakisa kimwe na rimwe urako ashaka guteranya aza aca yiyongera cyane gusiga umuntu ashobora kwibaza ikibazo tubwira by'abahinga by'amatohoza nawe tubona yuko rimwe na rimwe agenda afite umurongo yahawe na raporo azoshika.
Martin Nivyabandi umushikiranganje Burundi ajejwe agateka akazi na muntu murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze na
siporo n'imikino. Ikibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore mu gisagara cya Bujumbura cyahinduye ubusitani bwa kizungu none cyongeye kwakira imikino y'umupira w'amaguru. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura.
Inyuma y'umwaka urenga icyo kibuga kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura kiriko kirasanurwa cyasubiriye kwakira inkino z'amahiganwa atandukanye y'umupira w'amaguru ku ndwi igira kane. Icyo kibuga cyakiriye inkino z'uyu wa kabiri n'uyu wa gatatu zihuza imirwi yo mu cyiciro cya mbere ku rwego rw'igihugu. Igihe cy'isaha 8 kuri uyu wa gatatu Buja City watsinze Atletico Olympique FC Bujumbura kimwe ku busa. Igihe cy'isaha 10 naho Lelier w'i Bujumbura wanganije na Flambeau Leste wo mu Ruyigi kimwe ku kindi. Ni mu gihe ku munsi wa kabiri Messager Bujumbura watsinzwe na Bumamuru wo mu Cibitoke igihe cy'isaha 8:00 ku busa. Igihe cy'isaha 10 naho Lidia Didike Burundi Sport for Africa y'Ubujumbura watsinze Ngozi City kimwe kubusa. Abakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara cha Bujumbura barashima ko gusubiriza umusezero ku kibuga citiru umugano wa Ludovico kwa Gasore byarangiye, bagasaba ko hogira igikozwe ku bijanye n'ubwugamo. Sengiyumva Felicien n'umwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru bo ku murwa mukuru w'u Burundi yaze n'ijwi rya Amerika.
Je ndavyakira neza cyane n'iterambere mu gihugu cyacu ko hari mu bihe byaheze ama match de competition igize kuba ndi ngaha, imvura yaraguye amazi aruzura mu kibuga gose ngaho barabura ingene bokina. Kubw'Imana dusenga twabibonye ikibuga gishasha ciza hagati mu Rwanda, ndabona mu Rwanda ni kamitende, turarindire aho havuye ivyo hazosubira haze nibindi batwubakira hagati bine ko mu Rwanda guri putu turabe ko tuba turi heza indani no hanze.
Icegera cha kabiri cy'umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi atanga inyishu kuri icyo gisabo cyabo bakoze umupira w'amaguru bo mu gisagara cha Bujumbura. Mustafa Samugabo avuga ko kubaka ubwo bwugamo biri mu migambi, agasaba abanyagisagara kuzoterera nibategwa kamo.
Twebwe mu byerekeye byo gusanura ikibuga yaho abakinyi bakinira no kuvuga RDG byaheze nkuko twabifashanije na FIFA tugatanga umugambi kagudufashamwe n'umunsi rero twabihejeje, nicyo gituma amahiganwa ariko arabandaniza ku iki kibuga kugira ngo nabantu b'Ibujumbura basubire baronka bateramira ku ma weekend.
Aheze cyo kwita pelouse artificielle gusa, ariko turabona ku mpande pour tour tribune cyagumye ari za bindi nta mugambi w'akazoza.
Mugambi muri kazoza uriho nkuko umukuru w'ishyira mu gimpira w'amaguru yabivuze, yarashizeho mugambi aravuga yuko federation yokorana na meri nayo gakorana na bene gihugu mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo nabo baze baterere, kugira ngo nabo bagire stade nziza nkuko mubizi ruguru ama stade ariko araba meza. Nibyo kumvikana kuna abanyagisagara nabo kandi harimo abantu bakunda umupira cyane, nabo batogerageza ngo bafashe kugira ngo stade iboneke neza, nabo nyene bazoze bateramira ahantu babona ko hasa neza bafashije.
Igino zabereye ruguru mu ntara kuri uyu wa kabiri, Flambeau du Centre watsinze Olympic Star bitatu kubusa, Musongati watsinze Rukinzo bine kuri kimwe, Kayanza United watsinze Vitaro bibiri kubusa. Kuri wa gatatu naho Aigle Noir ukaba watsinze Messager Ngozi bibiri kubusa. Bujumbura Evariste Nzikobanyanga, ijwi rya Amerika.
Siporo n'imikino kandi ni irushanwa rya tennis US Open ry'ababigize umwuga ririmo ribera mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo aratubwira aho rigeze.
Urakoze Thomas. Ku makuru y'inkino, twashimikiye ku ihiganwa rikomeye rya tennis ya US Open ririko ribera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkino za kimwe cya kane cy'iryo higanwa zabaye ku munsi wa kabiri n'ejo kwa gatatu. Mu nkino zabaye ku munsi wa kabiri, ku ruhande rw'abagabo umunyargentine Juan Martin de Potro yatsinze umunyamerika John Isner amaseta 3 kuri 1 ku manota 6 kuri 7, 6 kuri 3, 7 kuri 6 na 6 kuri 2. Del Potro akaba yunguruje muri kimwe cya kabiri cy'igamo rya tennis ya US Open. Mu rundi rukino, Rafael Nadal wo muri Espagne niwe yunguruje nyuma yo kwatsinze Dominic Thiem wo mu gihugu cya Australia amaseta 3 kuri 2, manota ubusa kuri 6, 6 kuri 4, 7 kuri 5, 6 kuri 7, 7 kuri 6. Ku ruhande rw'abafasoni mu nkino zo ku munsi wa kabiri za kimwe cya kane, umunyamerika kazi Serena Williams yatsinze Caroline Pliskova aturuka muri Repubulika y'Abacheke mu maseta 2 ku manota 6 kuri 4 na 6 kuri 3. Serena Williams afise imyaka 36 muri iki gihe, ariko arondera gutsindira igikombe cy'igano rya tennis rikomeye cya mbere kuva yibarusa umwana w'umukobwa Olympia mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze w'2017. Niyo atsindira ihiganwa rya tennis rya US Open rizoba ari ihiganwa rikomeye rigira rya 24 azobatsindi azobagiye ku rugero rumwe n'umunya Australia kazi Margaret Court. Mu bakinyi ba tennis bazoba batsindiye amahiganwa akomeye cyane menshi ya tennis kurusha abandi ku isi ku rwego rw'abapasoni. Mu rundi rukino, Anastasia Sevatsova yatsinze umunyamerika kazi Sloane Stephens mu maseta 2 ku manota 6 kuri 2 na 6 kuri 3. Mu nkino za kimwe cya kane zabaye ejo kwa gatatu, ku ruhande rw'abagabo Marin Cilic wo muri Bosnia na Herzegovina yahuye na Nishikori wo mu Buyapani, mu gihe mu rukino rwo mu nyuma yaho Novak Djokovic wo muri Serbia yahuye na John Millman. Ku ruhande rw'abafasoni ejo kwa gatatu muri kimwe cya kane cy'iganwa rya tennis ya US Open, Naomi Osaka wo mu Buyapani yatsinze Lesya Surenko wo muri Ukraine mu maseta 2 ku manota 6 kuri 1 na 6 kuri 1. Mu rukino rw'inyuma yaho umunyamerika kazi Madison Keys yahuye na Carla Suarez Navarro wo mu gihugu cya Espagne. ahani uturangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Shuti zacu, ibiganiro byacu birakomeza, ntimujye kure rero, mukomeze munogerwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mbaye mbice abanuye, mugire umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.